Inicio sin ajose.
Inicio sin ajose.
Tugira ubuntu.
Iriyo ndamutse bahurikiye umujyango utabari babare Croix Rouge kuva mwaka 2005 umujyango wa Croix Rouge mu Burundi wari ihaye intumbero kwegera bantu nikora basanzwe wa kumitumba. Twavyiganye na Julien Jimbere umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Croix Rouge mu ntara ya Makamba.
Kare Croix Rouge yari kugwe kugwintara amabara gerageza kumanura gatoyi ngo baragwe bashike kugwe rw'amakomine naho nyine basanga ntaho nikora ntarashikirwa ko ntaho nikora ba kumutumba umutumba rero uwoba uwinjiriro bw'umuryango utabari mbabari Croix Rouge kuko barya baba kumutumba ni nabo babona ntaho nikora ni nabo bamufasha
mu gihugu cyose cy'u Burundi iyo habonetse rimwe buri buri 50 bijukira kwinjira mu muryango utabari mbabari Croix Rouge ahantu basanzwe bakumutumba hashashingwa icyitwa ikigo muryango ariyo unité colinaire nk'akarere mu ntara ya Makamba ku mitumba 1202 yigize 1202 iriko ibigo muryango bya Croix Rouge twaragenda ikigo muryango kiri ku mutumba kibimba muri commune Kayogoro zone Kayogoro unoranya muryango
Yego.
Ntawe geze mu zabukuru watanguye cyane.
Ashigeze mu zabukuru bona turamakuru. Ni twandari cy'inkoro kadiye.
Musinya kingana.
60.
Kuko nyezi namwe mukora nk'abanyamujyango n'inyabaki.
Turakora ibikorwa tugafasha.
Igihe tubona afisi imugoye tuca tumufasha.
None mu mumenya gute?
Kugira ngo tubufashe tubona ubuzima bw'uko abayeho nabi. Tugaca tuza ngaha mu muryango tukagira kanama tubi munsi dukwiye kuza gufasha urya muntu turabona ko ukubaho kwiba kumunaniye.
Babona nk'ubu hariho nk'umuntu duheruka gufasha yadusabye ati muronzanire udukwe. Warigoye turaturondera ukuntu tutujyana turatumushira turatumufashisha aho hariho nk'abandi nyene basabye ati je n'ukuri nta kazu mfise ako kazu turiyaranje ukuntu twobigenza turakamurondera turamwubakira turagaheza
abantu 70 yorikiye mu kigo muryango cha Croix Rouge ku mutumba kibimba asuye n'inkumi ntibashika 10 abo bahurikiye muri Croix Rouge ku mutumba kibimba baherutse kubaka inzu yo gukoreramwo ariyo yitwa ikigo muryango ku bwabo kuba batari bafise uburagamo ico bita adresse physique muri mu gifaransa ico catumye ugwaruka rudahurumbira kwinjira mu muryango wa Croix Rouge ku mutumba kibimba
kubera ugwaruka kwishi batarabona inyubakwa iyo muryango wa Croix Rouge ku mutumba ntibari bwiteho cyane kugira ngo binjire ku waje kubera babura ahantu binjira no kuntu bahaca no kuntu bagira ibintu by'inama ko twazigiriranye niyo turiko turakora ibikorwa kanaka bigacha bituma bataronka aho baca mu kwinjira muri uwo muryango wa Croix Rouge
Ibiharo vyatorokanijwe mu ntango z'umwaka 2015 byerekana ko mu ntara yose ya Makamba abarukiye umuryango utari imbabare Croix Rouge bagera ku 2016 muri bo ugwaruka ni gwashika 2600 sagaseshwa rumuri ubwo buke bw'ugwaruka abanyamuryango bayagishinga indongweza Croix Rouge Makamba Julien Jimbere ni umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Croix Rouge Makamba
rero gahaze kuko nkuko twitura umuryango imisi yose bamugirwa n'abantu bakuze hamwe n'abandi babungira bazobasubirira mu gihe abo bakuze bamaze kuba batagishoboye natwebwe rero ico turakibona ari uwo mugambi w'uko mu mashuri yose ari muri ino ntara twipfuza ko amashuri yose yoba yamaze gushikwamo uwo muryango mu bere ya 2015 na 14 icyo gikorwa cyasani cyari cyahagaze gatoyi ariko ubu turibaza yuko kigiye kubandanya amashuri gucatangurira
Alexis Yangabiye asiyafisa kazi mu muryango utabari mbabare Croix Rouge yatwiganiye ko kuva kiri umunyeshure yari yariye intumbero yo gufasha imbabare mukwinjira mu muryango utabari mbabare Croix Rouge
tangwe kuja mu muryango wa Croix Rouge iri munyeshuri ndarabo ubuzima abandi bajije ni bafise nkabona ubuzima butandukanye babayemo iyaba uyu mwanya dutakaza dufise handi hantu ari occupation ko bari byiza hako tutakariza kumarigara abantu bakiri bato ico no bahanura bo genda mu unité colinaire hajya ku mitumba Croix Rouge iriyo bakagenda bakabona ibikorwa bikoregwayo kuko uno munsi uhamagariwe gufasha ntawo nikora ejo urashobora guhindukira ugasanga ni wabaye ntawo nikora ugakenera gufashwa ni byiza ariko ko bogira uwo mutima bakaza muri Croix Rouge hararera kuko warakuriye muri Croix Rouge bizo kunanira kubaho
ubuntu ukutagira nkunzi ukutagira aho wegamiye ukwigenga ukwitanga ubumwe no guhuza amakungu nizo nkingi ndwi abanyamuryango ba Croix Rouge bagenderako muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika.